Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Nyiriwe camwaramutse bivanye na muherereye nshuti bakunzi b'ikiganiro yaga jewe ndakibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Paul. Muratwumviriza kandi no ku buhinga ngurukana bumenyi West Atu akaburungo ngea akaburungo info. Aya makuru tuyahere ku nkuru ivugwa i Bukavu. Ishyirahamwe ya Seri rijejwe impunzi ku isi riramaze kwakira impunzi z'Abarundi zigera ku 46,000 mu kambi zibiri zo muri teritwari ya Fizi iri muri Kivu y'Amajepfo. Izo mpunzi zose zikaba zisanzwe zifashwa na Seri hamwe n'andi mashyirahamwe bikorana. Iyi nkuru iramvuye tuyikesha umunyamakuru wacu mushasha Koreti Sarima ayikuye mu byavugiwe mu nama ngaruka buri kwezi yari yabaye ku igenkerezo rya 29 Nyakanga ku biro bya Seri i Bukavu yavuga ku bijyanye no gukingira impunzi ikaba yashyizwe mu kironde na Yvette Munezero.
Kugujeje gutanga amakuru muri Hasere n'ujeje umugambi wo gufasha impunzi z'Abarundi, abo bantu batishoboye bagabanijwe mu makambi abiri ariyo Rusenda na Murongo. Claire Vaiwel arerekana ko imfashanyo zihabwa impunzi zigizwe n'ifungurwa, ibikoresho, amazu hamwe n'indero mu ikambi ya Rusenda. Nkuru zijyanye n'ibyo zimenyesha ko imfashanyo z'impunzi zabwirizwa gutangwa n'igihugu cya Congo, ayandi mashyirahamwe akaza agifata mu mugongo aho dusanga muri Congo bitandukanye. Twabibutsa ko uwo mubonano uhuza umugwi w'amashyirahamwe y'akarere no mu gihugu na mpuzamakungu ugirwa buri kwezi, uwurongoye akaba ava muri Hasere.
Murongwe, kubw'umwitwarariko wo kubarura no gukingira impunzi z'Abarundi ziri mu buseruko bwa Congo mu ntara ya Kivu y'Epfo teritwari ya Fizi, umugwi ujejwe impunzi CNR ufatikanije n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano muri Congo waratanguje kuva ku igenekerezo rya 20 imyandagaro kubarura no gutanga ikarata ndangamunzi ku mpunzi z'Abarundi zo muri site ya Murongwe. Iyi nkuru ni ya Miyari Cordonce dushirwa mu kirundi na Pascal Ndayishimiye.
Impunzi z'Abarundi zihabwa izo karata nizifite imyaka iva kuri 12 gushyika ku myaka irenga 90. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwaba bakoze izo karata mu ntumbero yo gusuzuma hamwe no gukingira izo mpunzi mu gihe bikenewe. Itangwa ry'izo karata rikaba ryatanguye igenekerezo rya 20 ukwezi k'umunani w'umwaka, kugera ubu hakaba hasigaye iburoke zibiri kuri 15. Izo mpunzi zikaba zinezerejwe no kurosa ibyo byangombwa. Amaburoke 13 kuri 15 akaba amaze kuronka izo karata. Aho izo mpunzi zigashimira cyane Leta ya Congo hamwe n'abo bakoranye ngo kuko ibyo bibatera kunezerwa kanatsinda ngo kugeza ubu babona ko bazwi.
Ukungene baduhaye uburenganzira bwo gutembera bakaduhereza ikarata karangamuntu, umuntu ariko aratembera ubu afise umutekano.
Turangirize ku nkuru yo mu Rusenda. Uyu munsi igenekerezo rya 3 Nyakanga 2018 ni umwaka w'ishure wa 2018 ushira 2019 watangura ku butaka bwa Congo yaranira intwaro rusangi. Naho biroko abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi bo mu makambi y'impunzi ari mu buseruko bwa Congo bakaba bawutanguranye ubwoba bitewe n'uko kugeza ubu batararonswa nk'ikaramu, amakaye n'umwambaro w'ishuri hamwe n'abagira neza kugira ngo nabo bawutangure neza nk'abandi. Iyi nkuru iramvuye tuyikesha Pascal Ndayishimiye.
Ego urumwe mu banyeshure bo mu nkambi ya Rusenda ashaka kutubarira uyu mwaka mushasha mutanguye w'ishure mubona gute?
Umwaka mushasha dutanguye w'ishure tubona neza, ariko turafise ibibazo. Ibibazo dufise nuko tugiye gutangura ishure atakintu na kimwe cy'ishure dufise.
Ego ibikoresho nyabaki mudafise nk'ibihe n'ibihe?
Nta makaye dufise, nta bike, nta uniforme. Bamwe bamwe tumaze imyaka 3 tudahabwa uniforme. Ibyo byose bikaba mu bituma tugira ingorane mu gutangura ishure.
None iyo mugiye ku ishure kwanze nk'ibyigwa byatanguye bigenda gute?
Iyo tugiye ku ishure turashika nyine tukicara, abigisha nabo nyine barajumararirwa kuko babona yuko tutafise ibyo dukoresha mu kwandika cyangwa mu kwandikiramo.
Jewe ndi umunyeshure hano mwino nkambi ya Rusenda, mugakuri ivyo turafise ingorane nini gose. Nta bikoresho dufise zo kwishure zo gutangurana n'ishure. Iyo kuri ivyo twosaba Hanseri ko turungukira ivyo bikoresho hakiri kare kugira ngo dutangurane n'ishure dufise n'umwete.
Iki kiganiro ahantu tugisozereye ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi. Ni Serge Bisimwa yakibateguriye ahagarikiwe na Jack Ora kuri mikro ya Jewe Mabre Kavunja Pore. Imana ishishikare kubarenda.